Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nchuti nami bakunzi mu duteza abiri sangwe ikaze mu kiganiro ya gakiremeshoje na jewe Marishare nini nahazwe nkuko bisanzwe burindwi igisata cyawe nikijejwe impunzi ku isi hasi ari mu Rwanda ya Kongo CNR jeje impunzi hamwe n'amashyira hamwe bifatanye ibikorwa yaratunganije inama mpuza bikorwa by'amashyira hamwe afatanye ibikorwa nayo mu nami herutse ibazo byabajijwe byareshuwe Alexandre Bizimana aratubwira ivyavugiwe muri iyo nama.
Iyo nama ikaba yatanguye mu masaha ya saa tanu n'inusu irangira isaha indwi z'umutaga aho abari baserukiye amashyirahamwe afasha mu ikambi berekanye ibikorwa baranguye mu kiringo c'indwi nko kugabura ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri bikozwe na Action Aid urusasuma rw'amazu yononekaye bikozwe na ARD igabura ry'ibikoresho by'uburo by'ibikozwe na ADRA ikiganiro cyo gukingira abana ku bijanye no kuja mu migwi igwana bikozwe na Save the Children ndetse tutibagiye no gutanga ibikorwa bazokora mu ndwi ikurikira. Kubwa Benoit yaziyaserukiye ishyirahamwe Action Aid SAR iraba abari munsi y'imyaka 24 mu mashuri yisumbuye no munsi y'imyaka 11 mu mashuri mato mato.
Ishyirahamwe SNPD ryarafashije kuri runo wa 16 giduguti impunzi zateshejwe izabo n'indwano zo mu kirembwe mu karere ka Fizi. Abagabo baronswe umwe umwe ipantaro n'ishati bimukwiye n'abakenyezi baronswe ibitenge, amabase, amasahani, ibikombe byo kunywa amazi, ibifungurwa n'ibindi. Byahombe Ibrahim yadutegura inkuru mu mpamwe ijwi rya Odeta n'ibizi.
ASBL SNPD ryarahaye impunzi zahunze kuri urwano rwabaye muri uku kwezi guheze hagati y'abasoda ba leta n'abamayimayi. Ku bantu bashika 300 bagizwe n'abagabo n'abagore nibo baronkejwe iyo fashanyo. Ku bagore umwe yaroswa igitenge kimwe, ibase imwe, amasabune atatu, igikombe kimwe, ikiro cy'umunyu n'isabune. Ku bagabo umugabo umwe yaroswa ishati n'ipataro. Ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda umwaka 2018 mu gitondo cya kare mu gasagara ka Kirembwe mu karere ka Nganja muri zone ya Fizi niho hari hafashwe n'abamarimayi abasoda ba yakutumba imbere y'uko abasoda ba leta batabara. Ku bw'umukuru warongoye ishyirahamwe ry'abigenga mu kibanza cy'umushinga na Ephraim Kaloke ako gasagara kari gakenewe ifashanyo n'ungamagara.
Inyuma y'umwaka umwe gusa amashyirahamwe Association des Femmes des Médias mu Gifaransa ishyirahamwe rihurikiyemo abakenyezi b'abamenyeshamakuru hamwe na Radio Maendeleo yarasuzumye umugambi wayo wo guhimiriza abakenyezi kwinjira mu nzego z'igihugu zifata ingingo mu kiya cya Rusizi. Icyo gikorwa cyagenze neza kuko abakenyezi benshi asigaye ari banyecumi. Ayo mashyirahamwe yarashatse no kumenya ibitigiri by'abakenyezi bubaka izabo biciye mu mategeko. Wenda Jowe adufite inkuru mu mpamwe ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Kubw'uhagarariye umugambi w'abakenyezi mu gacika Kamanyura byakozwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bakunda ibimenyeshamakuru hamwe n'isamirizi Maendeleo. Igitigiri cy'ubugeni cyanditswe mu nzu ibijejwe cavuye kuri 19 mu mwaka uheze kija kuri 33 imanza zo kubakana zanditswe muri gitugutu uyu mwaka. Ni inyishu ishimishije bivugwa n'userukira uwo mugambi umukenyezi Jeannette Chandazi.
Inakuwa mwaka
uheze bigishije inyuma yo gutangura haheze mwaka inyuma yo gutanguza ico gikorwa kigigwa umujyango kuwundi birerekana bikwiye ko abantu bawutahuye. Abubakanye ba kera baguma baja kubahiriza amategeko n'ugwaruka rubikora uko nyene buri wa gatanu no ku wa gatandatu barerekana ubugeni bumaze guheza gigwa canke buzoheza gigwa muri ako gace. Ukuri ni insinzi umutekano w'abakenyezi ngo zawo menya ko uwo mugambi ufise intumbero yo guha agaciro abakenyezi bubatse kubera mu myaka iheze abenegihugu bikamanyo barakengera kandi ntibashaka gushira mu ngiro ubugeni bwujuje amategeko kubera impamvu nyinshi zitagira ifatiro.
Amakuru yacu naharangiriye mwakoze mwezwe mwese mwateze amatwi yakoze kandi Serge Bisimwe yabateguri yarongowe na Jacques Aura Marisha nini nahazwe nabashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda naho utaha.